Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Abanyagihugu barenga 30,000 baheruka guteshwa izabo n'intambara z'amoko zimaze iminsi zugarije ibice bitari bike by'intara ya Kivu y'Epfo. Turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu basonzwe n'inzara itagira uko isa nk'uko bayivuga.
Abana bashize n'inzara nta na kintu nta kimwe dufite, mbese naho duhungiye nabo tumaze kubamaramo ubuntu, nibyo bari bafite birarangiye, ubu turicaye turashize.
Uyo akaba ari umwe muri aba banyagihugu avuga ko bagiye kurwa mu bana. Hido nido yo nkuru co kimwe niyerekeye ikena ry'igitoro mu ntara zitandukanye z'u Burundi n'iy'abakinyi ba boxe b'abarundi bagifungishije icamaso muri Gabon. Ni mukanyi sase murabahagufi y'amaradio yabo. Kimbere kuja kuri donido yo nkuru mbanze ndabwiriza igezweho ryanino umushikiranganje wa mbere ubwongereza Theresa May yatangaje no musi kwa gatanu kwa zotanga imihoho igenekerezo ryandu kwezi kuza kwa gatandatu. Mu ijambo ryiwe May yasiguye ko yegujwe nuko atashobye gushikana umugambi w'ikiyonkora ku bwongereza mu ryango umwe bwa Buraya uzwi nka Brexit nkuko yari yabisezeranije abongereza n'agahinda kenshi. Madame May yumvikanye avuga ko ikimubabaje ari uko wazosigira igihugu azwa musigi igihugu kitiyunze. May uretse ko azokinjura mabanga y'umushikiranganje wa mbere azoca natanga imihoho nk'umukuru w'umugambwe w'abaconservateur. Madame Theresa May niyo ibaye ngufi muri manda zose z'abashikiranganje ba mbere b'ubwongereza kuva intambara ya kabiri y'isi yose igihera. Amategeko ategekanya ko uzomusubirira azobanza kwemezwa n'umugambwe w'abaconservateur hamagaheza akagenwa n'umwamikazi w'ubwongereza Elizabeth wa kabiri, binuganugwa ko ushobora kumukorera mu ngata azoba ari Boris Johnson yahoze ari umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubwongereza n'amakungu. Mu 2016 matora ya ego canke oya 52% by'abongereza bari batoye ko bashaka ku bwongereza bwiyonkura ku muryango umwe bwa Buraya. N'umugambi yamara wahuye n'intambamye nyinshi cyane. Umuryango umwe bwa Buraya ku ruhande rwayo ukomeje kubwira ubwongereza ko bwo kinjura nk'uko bwabisabye utabatebeje ubwa mbere itariki ntarengwa bwari bwahawe yari ya 29 ukwezi kwa gatatu n'umwaka. Itariki yahavuye yugururizwa ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa cumi. Ni nkuru tuzakomeza amakuru yacu yo hanyuma. Kumugabane wa Afrika naho leta ya Somalia ishikiriza ko ititeguye gufata ingingo ishobora gutosekaza imigenderanire n'igihugu kibanye cha Kenya muri yindwi. Bamwe mu bashingamateka hamwe n'abadiplomate ba leta ya Somalia bariko bategekanya kuja mu nama y'umuryango umwe bwa Buraya na Nairobi barimwe uburenganzira bwa visa bwo kwinjira muri Kenya. Uko kwimwa visa gufitaniye isano no kutumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri bipfa kugenzura akarere k'ibirometero kwadrato 100,000 mwibahari Indiana hakekwa kuba hari igitoro na gaze. Mu kwezi kwa kabiri Kenya yaratumye ko ambassadeur wayo muri Somalia kubwuko kutumvikana. Somalia yaritwariye Kenya muri sentare mpuzamakungu y'ubutungane mu 2014 ivuga ko inzira zose zo kumvikana yazigerageje. Perezida wa Repubulika Centrafrique Faustin Archange Touadera yatangaje imisi itatu y'ikigandaro kuva ejo kwa kane ku bantu barenga 50 bishwe muri nondwi mu bwicanyi bwabaye ku munsi wa kabiri bwegekwa ku muhari witwaje ibirwanisho witwa 3R. Ubwo bwicanyi bwabereye mu gisagara ca Paoua mu buraruko bushira uburengero hafi y'urubibe na Chad. Gabaye ubwa mbere bwahitanye abantu benshi kuva leta n'imihari 14 yitwaje ibirwanisho iteye umukono ku masezerano mu kwezi kwa kabiri. Ayo masezerano akaba yaragamije kugarukana amahoro muri ico gihugu. Umugwi wa ONU wagiye kubungabunga amahoro muri Centrafrique MINUSCA niwo wasubiyemwo ushira ibitigiri vy'abapfuye kuri 50 mu gihe ubwa mbere. Hari haharuwe abarenga 30 gusa. MINUSCA hamwe n'abategetsi b'igihugu ku munsi wa gatatu bahaye uwo muhari gushika ku mpera z'inondwi bakazoba bamaze gutanga abakoze ubwo bwicanyi kandi bakanabihanirwa. radiju ya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi turacari mu bihano vya CNC aho mukurindira ko dusubizwa imirongo ya FM twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 25 31 na 41 kumugoroba ni kuri metero 19:22 ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika mukunda ni kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na Facebook vewa radio yacu no radio murari yumva tankomanzi muri Libreville muri Gabon
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nyuma y'imisi indwi abari baserukiye Burundi mu mahiganwa ya boxe Libreville ku mugwa mukuru wa Gabon bapfunze camaso kubera batashoboye kuriha amafaranga y'amahoteli n'utundi twankenegwa bakoresheje ubu facture yabo yababa $9,000 by'amadolari y'abanyamerika ishamwe ry'urukino rwa boxe muri Gabon rivuga ko ritegerezwa kubona aya mafaranga kuko ariryo gishinze abarundi mu isata bitandukanye mu minsi bamaze ku butaka bw'igihugu cabo ibindi kwino nkuru turabaza mugenzi wacu eroje wiri kaneza akora ibiro byacu i Nairobi muri Kenya
Ayo mafaranga gizwe na abakinyi batatu umenyereza wabo n'utwari shira hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi bategerezwa kuri ivyumba vy'hoteli yabo ivyo bafungura n'ibindi bakenera mu hoteli barimwo amafaranga umukinyi umwe wese yategerezwa guhabwa nk'impamba hamwe rero nayo kuri hamaviza yo kwinjira muri Gabon nkuko vyemezwa n'ishira hamwe y'urukino rwa boxe muri Gabon amafaranga y'amaviza ntarurwa gusa kuri abo bantu batanu ahubwo kuri 11 impamvu n'uko Burundi mu ntango bwari bwemeye kuzorunga ku mugwi w'abantu 11 kubera mwitunganywa ry'amahiganwa ya boxe umugwi w'igihugu cha Kirinkino ari utunganya byose ukariha canke ukishinga ibikenewe mu bisata bitandukanye ukaza kwishyura nyuma y'amahiganwa umugwi wo muri Gabon usigura ko amaze kwishyura byose none utegerezwa kuriho abakinyi b'abarundi n'ababaherekeje tubabajije uko babayeho nta kinini bashimye kubivuga ko mugabo babwijwe rya Amerika ko bafungura imikate yumye bagashoza amazi gusa kandi ko ivyo vyaviriyemwo kugumirwa munda gusa mwishiramo rya Gabon ry'urukino rwa boxe bavuga ko leta ya Burundi yoba tanguye kugerageza kuronderera umuti iki kibazo ibicishije ku buserukizi bw'igihugu buri hafi ya Gabon ha Kongo abakinyi b'abarundi bari bitabiriye amahiganwa ya boxe ku rwego rwa Afrika yari yabaye hagati y'igenekezo rya 12 n'irya 17 ku kwezi Libreville byari bitekanijwe ko bataho umunsi bakurikiraho bagashika ibujumbura ku Imana itariki 19 uwo munsi Eric Ndayishimiye atwashyira hamwe y'urukino rwa boxe mu Burundi yabwije ujya Amerika uko ibintu byatanguye gucumbagira
twarasabye leta kugira tuze guserukira Burundi mu nkino zari zitegekanijwe zo muri Gabon za Afrika barashobora kutwemerera abantu batanu mu nyuma tuboneye ko batanu badakwiye natwe turabemerera yuko twoshira ko abantu bandi batanu tukabarihira amatike y'indege tumaze kuvyemera rero mbaca bemera yuko baca bashiramo n'uwi wabo muri ministere bakaba abantu 11 tumaze gusaba uruhusha rwo kugira tuze ngaho muri Gabon twarashobora kuriha ayo matike y'indege atanu hanyuma tuzi yuko leta izo turira ibindi bisigaye tuje turaza kugana ducererwe ku murimo wategezwa kutuzana nga munyuma turarindira namwe batandatu basigaye inyuma turabura turarindira namahera turabura munyuma turagira umurimo watujanye mbere turaronka n'imidari Havyarimana Ornella araronka medaille de bronze Daize Jamara araronka medaille de bronze twebwe rero turarindira yuko hari ico botubwira muri ministeri jejwe inkino turabura niho twabona rero bo muri federation yo muri Gabon batubwira yuko twatevye kubariha yuko kezo kubariha mbere barasokora na facture ya imadolari 4,680 gushika itariki 19 kibazo yuko nawe ntureta niture kukureta n'umuvyeyi babose iraraba ici dufasha mu maguru masha kugira tuve muri ibi bintu
mukurindira kugira icyo bafashije kiboneka batari bake ku mbuga hwaniro bamaze iminsi bandika bavuga ko aragatera soni kubona aba bakinyi bari baserukiye igihugu bakanaronka imidari ariko bakamagiye kingana gutyo mu gahinga bembemba bamwe mbere bahagaruka ukuntu habonetse ubumwe mu gushikira umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba muri football aho maze kuronka intererano y'amafaranga yababa $300,000 z'amarundi mu kwitegurira kuja mu nkino z'ubuganirwa ikombe cha Afrika mu Misiri zizotangura kwa 21 ukwezi kwa gatandatu kuza mwiza zigahera kwa 19 mu kwindwi bakagira bati uwo mutima wo gukunda inkino no gufashanya hagati y'abarundi warukwiye no kubonekera kuri abakinyi ba box kuko na box n'urukino nk'izindi kandi ruhiteka igihugu ibendera ry'u Burundi rigahungabana mu gihe batsindiye imidari ubushikiranganje bujejwe inkino buremera kwa abarundi bagiye muri Gabon bahawe uruhusha nabwo ariko busigura ko hari bimwe mu byitonderwa procedure mu gifaransa umugwi wagiye utitondeye neza. Eloje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eloje Urika neza rakintu ya makuru avuga ko Burundi cyo tubabandaniriza mu ntara z'uburaruko bw'ico gihugu havuga ubukene bw'igitoro ca mazutu n'ubwa lisansi imirimo imwimwe ya leta ndetse n'ibindi bikorwa bito bito by'abanyagihugu vyatanguye kugira ingaruka mbi kwera iryo kena ryayo mazutu n'igitoro. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika murayisomerwa na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Abakoresha imiduga inywa igitoro cha mazutu mu ntara za Ngozi na Bururi babwijwe rya Amerika kugwa ubwoko bw'ibitoro bwatanguye kubura haraciye nk'indwi zibiri muri ico kiringo ku mastasiyo atanga ibitoro aharugwa kundwi mu gisagara cha Ngozi harashobora kubura n'imwe itanga mazutu iyo bishitse hakaboneka imwe canke zibiri zigifise kimara umwanya urume rumara ivyo biruko no mu ntara za Kirundo na Muyinga. Nko mu ntara ya Kirundo abagendesha imiduga ikenera cyane mazutu bemeza ko bagiye kumara ukwezi batabona ico gitoro. Ingaruka ni nyinshi ku batunzwe n'akazi ko gutwara ibintu n'imodokari bavuga ko bitaborohera gutunga imiryango yabo mu gihe imiduga bakura ko ico rirenza buri munsi imaze igihe yicaye. Ingaruka zitari nziza ziraboneka no ku mirimo ya leta isanzwe ikoresha imodokari nyinshi zinywa amazutu. Uyu mushoferi akoresha Rusehabaniha ikorera muri kamwe mu karere k'ubuvuzi ka Kirundo yagize ati biragoye kumenya ibiriko birononekara nihweje ingendo nahora nkora ijoro n'umutaga nseha indembe zivuye ku mavuriro atandukanye ubu nkabamaze indwi irenga nicaye. Mu ntara ya Ngozi bamwe mu badandaza bato bato bikeka kwikina gico gitoro cha mazutu cyo bajyatumwe n'ifaranga rya dolari rikoreshwa hanze mu kurangura riduga nk'uko biboneka muri ino minsi. Iruhande y'ibura ry'igitoro cha mazutu mu ntara za Mwarurutana Makamba Rumonge Kirundo ndetse no mu bice bimwe bimwe by'igisagara cha Bujumbura ho hatanguye kuboneka ubukene bw'igitoro cha essence kuva mu ntango z'iyindwi. Abiyunguruza n'imiduga mito mito bafise amakenga ko bashobora kudugirizwa ko amatike mu gihe cyo bandanya gikena. Abanyagihugu muri izo ntara basaba leta gukora ibishoboka byose kugira igitoro kiboneke.
Mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana arakenuye. Duce tubandaniriza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu barenga 30,000 bo muri territoire ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo bateshejwe ivyabo n'intambara y'imitwe yitwaje ibirwanisho imaze indwi zibiri ibera mu nkengera za komune ya Minembwe bataka batakamba ko boronswa utwo bafungura bavuga ko bugarijwe n'ikibazo c'inzara kitagira uko gisa ndetse ngo ntibakifise n'ico bifuka. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Vedaste Ngabo akubitiye mu Minembwe kutarabira uko bimeze.
Hirya no hino muri centre ya Minembwe ugenda uhura n'impunzi z'abanyamurenge abapfurero abanyintu ndetse n'ababembe. Zimwe muri izi mpunzi hari zikambitse mu mashuri izindi nazo zikambitse mu baturage batuye ku Runundu Kiziba Madegu ndetse n'Irundu kuko zari sanswe zituye mu myandiri mu nkengero ya komune ya Minembwe yahiye. Nyahuza niyo nzima. Ijwi rya Amerika rya musanzo yahungiye mu mwana wo ku Runundu avuye mu mwana w'igakangara.
Kwebwe ukuntu badutwikiye batangiye kuza ngo amare gushika batwika biziba duhaye tubabona turi iwacu ngo bamare gutwika biziba natwe turangije amazaha ashaha kujya iwacu gutya twanja guhunga no guhisha ibintu bimwe ariko ntana hari uzuhisha ikintu kera yabonye umuriro n'imbundi hayivuga twahoze tubita tugahunga kugira ngo dukize ubuzima.
Ari izi mpunzi zikambitse mu mashuri ari zikambitse mu mashyamba ndetse n'iziri ku misozi zose zihuriza hamwe ko zugarijwe n'ikibazo cy'inzara kuko izi ntambara z'amoko zibasiye aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'Itombwe zatumye abaturage barenga 140 bava mu byabo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rya OCHA. Nyiramanyana Dorcas yavuye mu mwana w'umubizi bahungira mu muzinda.
Twebwe twaratewe duti bintu birasha mu mazi yose barayatwika, mbese bari mu gutwika n'uturuuri twuzuye ibigori bikarangira. Niyo duhungira turagenda twamara gushikaho twahungiye twaja gushaka ibyo kurya, bagasira bakadutegereye bakaturasa tugasaba tukagaruka. Abana bashize n'inzara, amahuzu yarahiye, imyaka yarahiye, ibintu byose byapfuye nabi, nta na kintu na kimwe dufite. Mbese naho duhungiye nabo tumaze kubamaramo ubuntu, nibyo bari bafite birarangiye. Ubu turicaye turashize, abana baragwa we tumeze nabi, ntahuzu twambaye, turara nabi, akenshi turiko turahunga, twamara kubona ko byacitse tukaja kumikikira tukaryama.
Uretse kubiza impunzi zifite ikibazo cyo kugira inzara, hari n'izahungiye hafi yaho zari zisanzwe zituye, ariko ziri kugerageza gutaha zikikanga umutekano mukeye.
Nibyo kujya twasiziriya nabyo two turagira ubwoba bwo kuja kubizana, kuko hariho insecurity, haboneka imbunde kandi abazifite si abantu kuvuga ngo n'abasirikari, ariko n'abasevire biwacu tuziranye. Kindi kibazo ni kibazo cinka, niyo mirima haba niyo tutohagera, ariko twoyisanze, ariko inka ko turasa ko baratubwira amakuru kuko imirima ikwiraragwa cyane, ko bariragira ikaribwa cyane n'ibigori dore byari byumye n'ibishimbo byari byeze, ariko ko turabura ukuntu twoja kubitora hejuru y'inzira kuba nabi.
Umubare munini w'amoko y'abanyamurenge, abapfurera, ababembe ndetse n'abanyintu bakomeje gukorana ibiganiro banasaba leta gushyira abasirikare mu turere tugenzurwa n'inyeshamba z'abamayimayi na gumino, kugira ngo babone uburyo basubira mu byabo.
Twari twifujije kuko guverinema yozamuka ikatujyana maneho yacu, imyaka yacu itaraharibika ngo ibintu zose bidupfire iwacu mweneho za Kamombo, ariko karere ka ije mu Kamombo kugira ngo ducungire umutekano nyabuna, abantu bose bagira amahoro, barya ibyo kurya byabo kandi borore borore. Mu karere kacu nta leta irimo, usibye kuko mu karere kacu abarimwo n'abarebeye n'abantu batazwi na leta badacunze umutekano neza, nibo badushunze.
Kubera ibibazo by'impunzi biri muri kano karere k'imisozi miremire, umuyobozi w'ishyirahamwe rya OCHA mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Fernando Aloya, avuga ko ishyirahamwe rya PAM rigiye gutanga ubufasha bw'ibiribwa ku mpunzi 140 zahunze izi ntambara z'amoko zari zimaze ibyumweru bibiri zibera muri sekiteri ya Tanganyika, Nganja, Rulenge ndetse n'Itombwe muri teritwari ya Fizi na Mwenga. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
You're the baddest. Everything you do to me, you're driving me crazy. You're so perfect. Let me tell you something, baby, flex. Baby, dance. Life is too short, relax. Give me a kiss now. Find in Miami.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka dushimire bagenzi bacu batandukanye babatubwira amakuru avuga ku Burundi, babatubwira avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ega namwebwe murashobora kutubwira yavugwa ahiwanyu mwayiboneye, mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Ayo makuru tukayasangira mukatubwira ibera iwanyu mu ntara zitandukanye, mu bisagara bitandukanye, aho muherereye, turumvikana no mu makambi atandukanye. Namwebwe murashobora kutubwira amakuru avugwa iwanyu, hama natwe tukayakorerako. Inimero yacu WhatsApp ni +12 241 4193. Gmail mwayumvise ni radio@gmail.com. Ni kakanya rero duca tubaha ko gutasha abanyu. Wa mbere dufite ni Gilbert ku murongo wa telefone. Gilbert Ricard, Gilbert uratwumva? Elias, Gilbert twumva muhinga bwa ibyo batubwiye ko twamuva atashwe kuhaguma. Elias uratwumva? Elias uratwumva wewe? Uratwumva?
Yego.
Eh, uherereye?
Jewe.
Ah.
Aro?
Uherereye ga Elias?
Yego.
Uherereye he?
Mwende gente Burundi ya Munarango ya Ngozi Mukayanza.
Munarangozi Mukayanza.
Aya ndi Mukayanza, ndi Mukayanza, Mukayanza.
Wari wibagiye uherereye?
Yego.
Uri mu biki none ko twumva umengo urasamaye hakumva abo muri ku muravugana ku ijwi ry'America?
Ahantu nyene nari mu bantu benshi cyane tukaturayaga.
Eh, wari wadusabye kuguhamagara kugira ngo utashe abawe, utashe hama tukure kubandanye uyaga.
yego nakombe ndamuca cyane ubwa mbere umutamu wanje Thomas Mise tutari kumwe bitewe n'ahantu ndi yego nakombe yumva ko ndamutaje ndamusa ku mutima hanyuma nshengenda hariya mu Bukanda ikamfura ndazi umuganzi twa Irakoze Eric kasha na yumpe ntasho ndamushikane yumpa ko ndamufite ku mutima icyo ngendara muri Somalia umusirikare ariyo yitwa Nyandwi Tarcisse.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza Elia.
Murakoze cyane ku cyo cy'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni iwanyu mu ntara. Misi yose nkano mango turabaha akanya mukitahiriza abanyu, ariko murana tubwira nabo ariko aravugwa aho iwanyu, kuko murabona ko n'indwi iriko isa nk'ihera buriya indwi yitanguye igahera. Hari twinshi tuba aho muba, aho mwiga, aho mugendera naho mukorera. Tasi na Lucky kuyundi murongo wa telefoni. Lucky ikaze nawe. Lucky uratwumva? Aga telefone ka Lucky ntitukagumanye. Ijuge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, karirimbo ni Adi Top na karirimbo Kamedi. Take it to my jacuzzi, give it to you till you lose it. I'm my holly holly babe, tell me when you're ready. At the top, aye, on the floor, aye, to the left, aye, to the right, aye. Find in Miami, put down in Mombasa. Find in Mombasa, to tie it, you got it, bam, my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roll, ho. Love is a feeling, onje rubyumve. It's a feeling, very deep. Oh yeah. Every day we sing, talk, dance in the name of love. Well, do we do real? Are we real? They can't fit to cover. Leave a proof now. Yeah. If it's real, yeah, they can't ever. Yeah. Garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Nibako kumunda. Akaririmbo kandi gakurikiye ni Garagaza na Kaburavan. Mukanya mwari muheje kumva Aditop ya Medi. Medi akaba ari muri kino gihenga muri Leta Zunze za Amerika, aho vyitezwe kuno munsi aza guteramisha abarundi baba Maine. Hari abarundi benshi n'abanyarwanda benshi, ngira ngo abarundi n'abanyarwanda bazoba barimwo, barashobora nabo nyene kutubwira uko bizaba biko biragenda, kugira ngo badusangize amakuru n'abariko baratwumviriza. Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, ariko turatahiriza abanyu. Ijwi rya Amerika ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tusamirana i Washington DC.
I love you. You love me, you got to show me. Talk, say, no, no, no.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you. You love me, you got to show me. Do, show, yeah, yeah, yeah. Garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Niba koko nkunda. If you got love, show it. If you got
ijuge Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda trosti na Dube ste kuyundi murongo wa telefone Dube ako karimbo ka ako kazina kawe ko twumvumenga ntitukamenyereye
Hello
akazina ka muhinga bw'ijima tubwiye ko ari Dube ste ni Dube ste nyene Dube ste uherehe ga Dube uri muri Kenya ako kazina kawe none karavuga iki
Aho
muri Kenya urahakora uduki Aho muri Kenya urahakora uduki nimba atari banga
muri Kenya ndi muri mugazeta Eldoret scholarship Tuwana ikora siti yo kwiga university hanze.
Yo kwiga university hanze.
Rope.
Changu uri kuyigira ngaho nyene changu uri kuvyigira hanze uri ngaho.
Oya, izomba se yonga ari idufata kuronga ishuri kuza ngubundi cyose gira. Kugira hanze aba aba muri Kenya bafite programme ya icyonde n'abana n'abana programme y'igifara.
Mhm. Nuko rero dubesere katukureke witahiriza abawe turumva n'agatelefone katariko karumvikana neza ntuhavuge ndutabatahije ico cakuzindukanye.
Okay, nese bwo ndatahije mama na papa bari mu Kayanza muri Gahombo mu Rukago.
Mhm.
Natasha batayanze tuvukana bari iyo nyine Burundi. Natasha batenze wanje prestige Kinsenge zirari aziki zina jangeso Utasha Bruce Utasha wakini zanjivo Sari kujumbura Utasha Pese Fizor Karifa
Urakoze chane go say the best Ngaho onye muri Kenya Ugiru musimizi Ngira wachavu gango siku njema Gaswa hilura zikunga ho mkavuga chane
Asante sana
Urakoze chane go Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda minota itarenga ibiri n'amasogonda makenya turaza kuba adusozereye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ariko mu kurindira turabandanya n'uturimbo dutandukanye akamwumva ni Feel Love na karirimbo ka Satbi no muri rimvyo mu gihugu c'u Burundi
Soyez joyeuse Et surtout quand vous êtes avec moi
Nuko rero ningaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mushobora kongera gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com nshimire cyane yamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara y'uno munsi ishoboke yakoze kandi Magbili Abero yegeranije amaje muhinga bw'ivyuma hamwe na ingenieur Joe yashikanye ahiwanyu ijwi mumva rya Diane Nahazwe ndabikibanure ndabifuriza kwandanya mururanirwa turasubira igihe c'isaha 10 mu kiganiro muri isanga muze kuba hafi ya radio yanyu tuzaza kugaruka kuvyu kumenyesha umwuga tuzakuba turi kumwe n'abatandukanye mu mwuga wo kumenyesha umwuga witangaza makuru mugira umunsi mwiza aho iwanyu rero
Club Nirvana na La Costa Beach Nusuba wari wakugi indi babaybe Lover lover kugeza no kuba gore babanu Nakuhayi umutima wanje sengi mana na irakuma
De l'aube jusqu'à midi, racatac.